Iri n'ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Makankusi. Inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza. Ikaze kuri Radio ijwi ry'Amerika. Ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
Ibyo banyoro bafunzwe bagezira imboza politike nibyo bariyo, ariko nta nari mudosanga leta ibyemera yuko abanyoro ba politike cyangwa abacamanza nibadosavyemera avuga yuko abanyoro batuye imboza politike.
Uwo ni Pierre Claver Mbonimpa, impirimbanyi y'uburenganzira bw'imfungwa, avuga ku bantu bafungiwe politiki mu Burundi bataburanishwa. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku isi, harimo umunsi w'umuganura wa Thanksgiving wizihijwe inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane, turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije. Frederic, uramutse neza.
Mwamtsineza Eugenie, mwamtsineza namwe nshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Mu gisagara cya Ferguson, imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo ivuga ku mupolisi yarashe umwirabure Tacha yakoze yari yagabanutse ejo ku munsi wa kane kubera umunsi mukuru wa Thanksgiving. Ibipimo vya mbere vy'urucandago rw'ingwara ya Ebola vyerekana kwa tangaruka mbi gushika ubu rutera. Kizigenza mukuru w'igihugu ca Irani arashima kiringo congiwe ibiganiro vyerekeye programme nucléaire. Idonido yaya makuru. Igisagara Ferguson co mu ntara ya Missouri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cari gitekanye buhoro buhoro ejo ku munsi wa tatu hamwe no ku munsi wa kane, kuko abanyagihugu bariko barategura umunsi mukuru bita Thanksgiving, naho bakibabajwe n'icwa ry'umuhungu mwirabure afite imyaka 18 yicwa n'umupolisi umuzungu. Ku munsi wa gatatu ku mugoroba niho honyene mu cyo gisagara habonetse abantu bakeyi bari kuragira imyerekano, inyuma yaho harangiriye iminsi ibiri yaranzwe n'umugomoko, ubusahuzi, imodoka zaturiwe hamwe n'amazu yasambuwe. Igitigiri umurengera c'abapolisi bari bakwiragiye ico gisagara cose gishora naco nyene kuba caratumye abantu bagiye kugira imyerekano mw'ijoro baba bake. Imbere yaho abanyagihugu amajana n'amajana baragize imyerekano ku ngoro y'umukuru w'igisagara ca St. Louis ku munsi wa gatatu. Abapolisi barahagaritse abantu batatu banse kuva mu kibanza abapolisi bavuga ko batari barekuriwe kugenderamwo. Abashakashatsi batangaje ku rucandago rw'ingwara ya Ebola rwariko ruragaragazwa gushika ubu atangaruka mbi rurerekana kandi rwashoboye gufasha abantu 200 bose bemeye kuronka ubwo rucandago kuronka ubukomezi bw'umubiri budaterwa n'iyo ngwara. Ikinyamakuru co mu ntara ya New England candika amakuru ajanye n'amagara y'abantu ku munsi wa tatu cavuze ko abahinga bazobandanya kugenduza abo bantu baronse ubwo rucandago mu kindi kiringo c'indwi 48. Ico gikorwa co kugerageza urwo rucandago catanguye kwigenekezo rya kabiri ry'ukwezi kw'icenda. Umugambi w'urwo rucandago ruriko ruragaragazwa no kuraba ko ata ntambamyi rurimo. Urwo rucandago ruriko ruragaragazwa n'ishirahamwe ryo mu gihugu c'Ubwongereza ryitwa GlaxoSmithKline. Ayo makuru atangajwe umunsi umwe nyuma yaho ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu OMS bitangarije ko ikiza ca Ebola kibandanya mu bihugu vyo muri Afrika y'umurengero kimaze guhitana ubuzima bw'abantu 5,700 ku bantu 16,600 banduye umugera wa Ebola. Umukuru w'ishirahamwe Global Vaccines mu ishirahamwe GlaxoSmithKline, Dr Monsef Siawi, yavuze ko iryo shirahamwe ryanezerejwe n'ivyatohojwe ku rwo rucandago gushika ubu. Yamara yaribukije ko ivyavuye muri ico gikorwa kiriko kiratohozwa gushika ubu ari bimwe mu bindi bintu vyinshi bizotegerezwa utohozwa. Muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Umutegetsi kizigenza w'igihugu ca Irani Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko ashigikira ingingo yo kongereza kiringo c'ibiganiro vyerekeye programme nucléaire y'igihugu ca Irani. Yamara avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zizotakaza cane mu gihe ivyo biganiro vyohagarara. Mu kiganiro yatangarije kuri televiziyo ejo ku munsi wa kane, Khamenei yavuze ko atariko arankiriza kiringo c'amezi indwi ivyo biganiro vyongewe nk'uko atigeze agwanya ibiganiro vyo muri iki gihe. Kumusi wa mbere igihugu ca Iran hamwe n'umurwi w'ihugu bikomeye vyo kwisi vyarumvikanye ku nyingo yo kongera ivyo biganiro ikirimo gishasha cyo gushika ku igenekezo rya 33 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uza. Iyo ngingo yapfunditswe nyuma yaho impande zose zinaniriwe kumvikana ku masezerano yotuma igihugu ca Iran kigaragaza ko kiriko kirahingura programme atomique ijanye n'amahoro gusa kugira ngo naco kihakure akoyoko ibihugu vyo murengero bigabanye ibihano byagifatiye mu ntango ivyo biganiro bihawe ikiringo gishasha. Kameni yari yavuze ko Leta z'Ubumwe za Amerika ngo hamwe n'ibihugu by'Iburaya by'ibikoroni byananiwe gufukabika igihugu cya Iran igihe cy'ivyo biganiro byerekeye programme nucléaire igihugu cya Iran.
Frederic urakoze kuri aya makuru. Nshuti zacu muracyumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio ya Tuvewa akadomo.com. Ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru. UNESCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco, rimaze gushyira ingoma z'u Burundi ku rutonde rw'umutungo ndangamuco rw'isi yose. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Minisitiri wa Siporo n'Umuco w'u Burundi Rukenkanya Adolphe amubaza uko yabyakiriye.
Twakiranye kweze gwinshi cyane ko twari bwa mbere Burundi uja kuri urwo rutonde, kandi n'igihe inama mpuzamareta yaritanguye baravuze yuko umugambi uvuye mu Burundi wari wateguwe neza cyane, bawutanze ko akarorero ko nabandi bozo bayufatira ko bavuze bati elema y'u Burundi ni Bufaransa yateguwe neza cyane abandi baje bayafyigira. Kurumva rero niteka ntangere na kanyamuneza kuko n'ubwa mbere ikintu nk'icyo gishikira igihugu cyacu Burundi.
Akarusho bizoca biha Burundi ni nkakahe mutubwiye majambo make?
Akarusho ni kenshi cyane, urumva iryo tunga ndangakaranga cy'igihugu cyacu bigiye gukingirwa bidasanzwe kuko gyemewe ku isi yose, bituma rero niyo tusaba nk'imfashanyo zo gukomeza akaranga nkako tugakingira tugateza imbere yuko bizoca byakirwa bigashyigikwa bidasanzwe haba mu gihugu hagati haba no mu makungu, kuko inzego mpuzamahanga zishyizwe nayo ko icyo kintu ari ikintu gikomeye. Ni itunga ry'isi yose kuko ni patrimoine culturel de l'humanité, murumva ni itunga ry'isi yose, kiba itunga ry'u Burundi gusa ni itunga ry'isi yose.
Mwarahishikiye mwarabonye ukuntu iryo higanwa ryagenze, murazi nitunga Burundi bufise, mbega hari ibindi bintu ubona ko bikwiye kuja kuri urwo rutonde rwitunga ndangamico rutagira urugero Burundi bwoshikiriza muri kazoza?
Nukuri birahari byinshi cyane, tubonye ivyo ibindi bihugu byashikirije kandi bikemegwa, twasanze natwe dufise ibintu bitari bike kandi hari n'ivyo tumaze iminsi dutegura, abahinga bamaze iminsi bategura. Hariho nka hari hamwe bita Nyakazu, hamwe hari Chute de Nyakazu, kiriya kiyaya cyose murazi ko hari naho nyine hariho umwo kahise gakomeye ku Burundi, kuko benshi bavuga yuko mbere n'ubwami ariho bwa bwarahereye muri kahise ku Burundi. Hari n'ibindi byinshi bijanye n'utugenegene twaravuze tuti mbe nk'abantu ariko arerekana ibintu byo kujisha bijya bintu by'amatapi koma babyerekana bikemegwa cyangwa bakerekana ingene gukora umukati wabo bifise insiguro ikomeye mu mico y'iwabo. Natwe dusanga turasinzi byinshi bitari bike muri kazoza tuzashobora gushaka ku rutonde tukabyiga neza nk'uko twagize kuri ibi ngoma.
Ibyo bintu mu Burundi sibike ibintu bishobora gushikirizwa eka bikemerwa eka bigashimwa nk'uko ingoma z'u Burundi zashimwe, none mubona ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO vyofasha iki mu Burundi muri iki gihe?
Icyo vyofasha no babwira ko mbere n'icyicaro cya UNESCO i Bujumbura cyamaze kutubwira yuko kubera iyi ntambwe insinzi ikomeye yuko imigambi igiye gushikirizwa n'ubushikiranganji bw'urwaruka intore mico kama bazoyifata mu mugongo bimwe bidasanzwe. Nagomba ndamenyeshwe ko nk'ubu ko umushinga ngo mugiye ku rutonde tugiye gushaho umugwi ukomeye cyane umwe abahinga bagizwe n'abigisha muri za kaminuza, abakoze mu ministeri y'ubushakashatsi na za kaminuza n'abakozi bahagi wacu nyine n'abandi bose bayishoboye kugira uwo mugwi wige neza icokogwa kugira ngo ingoma umushinga w'ingoma ukingigwe, umushinga w'ingoma utezwe imbere, umushinga w'ingoma wigishwe kugira ngo tuze tubawuhereza n'abana bacu n'abuzukuru uzogume uri mu muco wacu ntuzohavuze imangana. Murumva ko ari ibintu bikomeye cyane, tunawukingire umuntu ntavuze ngo mukore yishakiye. Ni ibintu byinshi nk'ibyo gukingira ahantu ingoma zigishirizwa hariya bita za amasanctuary nka za gishora, gukingira ibiti by'imvuga ngoma kuko nivyo bisanzwe ari byo dukoresha mu gukana ingoma ibintu hamwe n'ivyo ivyo byose birimo no mu vyatumwe dutorwa kuko barakubaza ivyo muri komarakora kugira ngo mukingire icyo kintu mugiteze imbere murabe mwerekane yuko n'abantu basanzwe bakora uwo mwuga icyo uwo mwuga wakukaranga yuko bagiyemo babajijwe bakemera neza yuko ivyo mugiye gushya muri uwo mugambi nabo bavyemera kandi babishigikiye ivyo rero ivyo twakoze kandi vyatumye turonka imanota yose
mu kanya gatoyi cyane rwose munsi iyo munota umwe iyo ngingo ya UNESCO eka ubwo rutonde ingoma z'u Burundi zigiye ko iyo ngingo izofasha iki umuvuzi w'ingoma kirangiranwa eka cyane cyane yabungabunze imico karanga muntu w'u Burundi mu byerekeye ingoma aho hariho amazina azwi abantu akarusho bazoronkana ka
murabo harimo n'abo turi kumwe mutama antime ngabose niwe bakunda kuvuga bavuze ingoma akarusho nuko ubwa mbere ho twebwe twavuze tuti ibyo dukora byose mu bushikanganje bwacu bigane abo byega no kuvuga nk'ibyo imigambi dufite guteza imbere akaranga twikorane na abo banyakaranga nyene hari ibintu bikozwe babe barimo aribo babikora birangura hagize n'akarusho kabonetse kagende kabagana je bituma n'ubu turi ngaha twavuze tuti uburyo buke dufise ariko barakwiye ko twashimye cyane ababitufashijemo tuzokora bugende cyane cyane bugenda kuri abo bantu kandi turabona ko muri kazoza ko umurisho w'ingoma ugiye kuri urwo rutonde twibaza yuko habonetse nk'amafestivali ijya minsi mikuru mpuzamahanga amasabukuru nuvuga ko kenshi bazohora kumbure bahihurumbira ingoma z'u Burundi gutyo aba batimbo wacu basohoke bagire akarusho bagire ikibatunze kivuye ku ngoma turabona kandi yuko kumbure n'abantu bagendera Burundi bagiye kwiyongera kugira baze kwirabira neza iryo tunga ridasanzwe riranga akaranga kacu ritagira urugero bega rituruka hehe bagigisha gute izo ngoma zikana gute gucyo rero twibaze uko bizotuma kumburena n'aba bakora zirya ngoma ntono hari tuguma duto tubakora aba artisan bashobora guca baronka nk'isoko y'uko zishobora no mahanga kugira berekane iyo ngoma ivugwa imeze gute iteye gute ku benshi babimva ku izina kumbaye batari bwayibone nuko rero tubona yuko ibintu bigiye gutera imbere mu Burundi
Adolphe Rukinkanya umushikiranje w'Urundi ajejwe urwaruka inkino n'imico kama murakoze cyane ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze namwe murakoze cyane
Turacyari mu Burundi aho ku muryango urengera uburenganzira bw'imfungwa APDH utangaza ko abantu bagera kuri 800 bafungiwe ibya politiki bataburanishwa kubera ko abacamanza bafite ubwoba bwo kwita ku birego byabo. Mugenzi wacu Fidèle Niyongabo yabajije umuyobozi wa APDH Bwana Pierre Claver Mbonimpa ibyerekeye izo mfungwa.
Ivyo abanyoro bafunzwe bagizira imvo za politike nibyo bariyo ariko nari mudosanga leta ivyemera yuko abanyoro ba politike canke abacamanza nibadopfa vyemera avuga yuko abanyoro batuye imvo za politike bazokubwa yuko bagirizwa ivyaha biriho imitavu vy'amategeko mpana vyaha ariko twebwe turi kuterana hafi tubiravye abo nk'abagirizwa kuba ngo washatse guhungabanya umutekano w'igihugu kuba ngo wari mu migwi igwana kuba waragararije ibyo dukuba ngo waratunze inkuba gufatanya inkoho benshi muri abo rero usanga ari abantu bari mu bya politiki bava mu migambwe itandukanye itavuga cyo kimwe n'umugambwe uri ku butegetsi hanyuma rero bagaca babafunga muri ubwo buryo kandi rero n'amadosiye yabo imanza zabo ugasanga ntiziva aho ziri ukamengo umengo abashikiriza amanza bajejwe gukora ayo madosiye umengo n'amategeko baronse yuko ayo madosiye batayakora ko n'umucamanza agize ati jewe iyi dosiye ndayikoze ko ndayikoze muri intumbero yahandi azabona bamuhaye kuza gukorera ahandi kure nawe agaca babitinya mbere rero niyo bagucirira urubanza hari igihe barunyarutsa rero urubanza bakaruca mugabo baca baruca ku buryo wowe bashaka gupfunga igihe kininiya ugarusanga mbere bagufunze imyaka 20 umunyoro wo guherayo rero twe tukagira tuti abanyororo twabahuriye twasanze ari benshi cyane kuburyo rero batindira mu munyororo birirwa baratwandikira canye batubwira ati mbega twe abadosi yacu tohera hehe rero nkagira nti n'ukuri ibyo bintu birababaje n'igihe cya politike twimirije cy'amatora abanyamigambi tavuga kimwe na leta avuga ati twebwe banza mutekure abanyoro bacu bafungire ibya politike amatubandanze ibyo rero n'ibyo tubona biteye ingorane muri iki gihe cy'amatora twimirije mu 2015
mu mabanga mujejwe kuyobora ishyirahamwe APRODH rihanira agateka ka muntu n'aka nyororo nkiyo babatuye nkizongorane nikihe mwe mutegekanya kugira ngo mugerageze gufasha kuvyereka ico kibazo
kuri twebwe twimirirwa twashikiriye abashikiriza manza bafise ayo madosiye baratubwira n'ukuri bakatubwiza ukuri ati aya madosiye twebwe tuyakoze ko twoca tubona batwimuriye ahandi canye bakaduhirana twe dufise itegeko yuko aya madosiye tutayakora ko mugabo arashobora guhamagara rimwe kabiri kugira tuze tubone yuko umuntu bamuhamagaye ari agaca agenda kati bamubajije mugabo iyo bishitse bakamuhamagara muri sentare kuko ari abanyoro ba politike twebwe tugira turabaha abashingwa manza babafasha kuburana ayo madosiye kuko tusanga igihe bamucira urubanza bazamucira urubanza rw'igihano kininiya cane gose ugasanga rero n'amategeko ntayazi kubera ko banapfungiwe n'ubusa ari icaha babiyumviriye mu mutwe ateka ati mushobore kugicaha rero ugacusanga babaciriye igihe kininiya rero naho abafise umushingamanza amufasha kuburana ni ukuri ucusanga umenga ibyo baburana ntibabyumva bo bumengo ni ingendo baba baje bafise mu mutwe babwiwe ati naka mumucire igihe kingana gutya kandi ko byama byagenze
Tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda gahunda yatangijwe na guverinoma yo kugaburira abanyeshuri muri uyu mwaka wa 2014 ituma bamwe mu banyeshuri bahitamo guhagarika amashuri yabo imibare yagaragajwe yerekana ko amashuri agera kuri 60% ariyo yitabiriye iyi gahunda gusa kuko abaturage babakene bananiwe kwishyura ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri yatangijwe uyu mwaka wa 2014 Minisiteri y'Uburezi ivuga ko imaze kwitabirwa bingana 60% mu gihugu hose gusa intara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru ni ifite umubare muto w'abanyeshuri bitabiriye iyi gahunda abana bangana na 50% muri izi ntara nibo bitabiriye iyi gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri ubwo bari mu nama Minisiteri y'Uburezi yerekanye imbogamizi zimwe ziboneka muri iyi gahunda zirimo ko hari ibigo by'amashuri byatangiye inyubako zimwe na zimwe zitateganije ibikoni byo kujya batekeramo ikibazo cy'inkwi zidahagije ababyeyi badafite ubushobozi ibi bikaba bizana ikibazo cy'uko hari abana bamwe bava mu ishuri uyu ni Bwana Kuradusenge Janvier umuyobozi w'ikigo cy'amashuri Amizero cyo mu karere ka Ngororero intara y'Iburengerazuba
umwana yishyura 2012 ku gihembwe kugira ngo nibora yafate igaburo rya saa sita ku ishuri uko mbibona abana batashoboye kwishyura minerivari nako ayo frango yo kurya ntago sasita barya
nta kibazo mubona biteye muri
justo mu biteye ikibazo kubera kubona abana babiganye none igihe cyo kurya bamwe bakaje ku ruhande abandi bakaje kurya urumva rero ko ari ikibazo nawe urebye kwirirwa bamwe bari abandi batari ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane
iyi gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku bigo ngo yatumye abanyeshuri benshi bataga amashuri basubira kwiga gusa rero ngo abana babakene badashobora kubona amafaranga basabwa ari hagati 300 to 400 buri kwezi ku babyeyi bamwe na bamwe bibabera ikibazo abana babo bamwe bakaba bata amashuri uyu ni Bwana Kwibuka Jean Damascene ashinzwe uburezi mu murenge wa Rangi mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Iburengerazuba
ibyo ngo kubona amafaranga ku babyeyi harabona bigoye ku buryo amafaranga basabwa ufitemo abana batatu bane kuyabona ubona bigoranye rimwe na rimwe ugasanga abana bose ntabwo bari kurya utariye nabagira ipfunwe rimwe na rimwe ukabona ishuri yashobora no kurivamo akavuga ati abandi bagiye kurya njye ndigunze ndi hano umuntu akabona ari ikibazo kiremereye turabafite rwose aho ubona nk'umwana avuga ati njyewe abandi ntibazajya bajya kurya ngo njye nicare hariya kandi ni uburyo bwo gukora etide ku ishuri basa n'ababwongera igihe batahiragaho baracyongereye kugira ngo babone uko bakora etide urumva kugeza saa 11 cyangwa saa 10:30 kiri ku ishuri biramugora ku buryo ahitamo kuvuga ati njyewe singiye kuzicirwa n'inzara ku ishuri mbere batahaga saa 8:40 yenda kwiruka akajya kurya mu rugo ariko ubu abadirekite bati natwe kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi birasaba ko nibura bwo bariye bagumaho tukabasuruviya bagakoretide yabona rero inzara iramuriye cyane agahitamo kuvuga ati njyewe ishuri ndumva narirekaho kugira ngo nitwe n'inzara.
Ministeri y'uburezi ubwo yari mu nama n'abafatanyabikorwa bayo bavuze ko izi gahunda zo kugaburira abanyeshuri zigiye kongererwamo imbaraga. Iyi ni madamu Imbabazi Sylvie ushinzwe gahunda yo kugaburira abanyeshuri muri Ministeri y'uburezi.
Ministeri y'uburezi yatekereje ko yavugurura amabwiriza agenga amafaranga yoherezwa mu mashuri, agatekerezwa uko umusanzu w'ababyeyi wakunganirwa. Hatekerejwe kandi ko n'amashuri yumva amenshi yarabitangiye afite ubutaka yabubyaza umusaruro, uwo musaruro uvuyemo ukajya wunganira umusanzu w'ababyeyi.
Leta isanzwe ifasha iyi gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku biga bigamo, iha buri munyeshuri amafaranga angana n'ijana 56 ku munsi, ku munyeshuri wibuga aba mu kigo na 75 ku munyeshuri wigata. Umubyeyi nawe agasabwa gutanga amafaranga ari hagati y'ijana n'ijana na 50 ku munsi kugira ngo umwana we abashe gufata ifunguro ku ishuri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga kuri iyi nkuru, umwe mu barezi bazi neza iki kibazo yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema amubwira uko akibona.
Ni leta fata ibintu giturumbuko igashaka kubishyira mu bikorwa by'imashini batabanje bareba ko ibyo bintu bishoboka. Nawe igitekerezo kirazamu umunsi umwe bakoresheje inama abadiregiteri bati udashoboye gushyiraho ubwo buryo bwo kugaburira abana ku ishuri yegure. Nk'urugero hamwe na hamwe ku bigo baravuga bati twewe twemeje ya nayi bakayemeza, ugasanga kimwe cya kabiri ntibayabona cyangwa se n'itatu rya kane ntibayabona. Noneho abana bamwe bakarya ku kigo abafite ubushobozi bayatanze, abandi batayatanze bakaguma aho ngaho, ugasanga babuza kujya kurya n'abahegereye hafi y'ikigo, ugasanga ni itegeko hari n'umuntu uba uhegereye urumva mu gihe cy'amasaha abiri umwana wo mu kilometero kimwe agiye kurya iwabo nta cyatuma amasomo adakomeza kugira ngo ate ishuri. Mu by'ukuri rero tukaba dusanga abashaka kurya ku kigo cyangwa se ababishoboye aribo bajya barira ku kigo, cyangwa se leta ikagishyiramo ubushobozi bose bakarya ku kigo ku buryo abantu batabona ko ari ivangura ry'abakene n'abakire. Ariko iyo gahunda rwose harahigaye uburyo yakozwe mu buhubutsi yagombye kunozwa ku buryo buri mwana wese yajya afata ifunguro.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook radio yacu VOA. Kongere kandi tubaradikire programu yacu yo kumugoroba kuva saa moya n'igice kugeza saa mbiri zo kumugoroba nyine. Iyo programu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe uyu mwanya Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Intumwa z'urugaga mpuzamahanga rugerageza kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrica ziherutse guhurira mu murwa mukuru Bangi zongera kwiyemeza gukemura ikibazo cyazahaje icyo gihugu. Urugomo rwibasiye Centrafrica kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2012 ubwo abarwanyi umutwe wa Seleka wiganjemo abayisilamu watangiye urugamba rwo gukuraho uwari president François Bozizé uhita wigarurira ubutegetsi. Amarorerwa yo guhotera abantu yakurikiyeho yatumye abandi barwanyi biganjemo abakristo batangiza umutwe wabo bawita Antibalaka. Kuva icyo gihe imitwe yombi yarahanganye ari nako yibasira abasivili ihita iyogoza igihugu cyose irabica. Hafi abanya Centrafrica 2,600 barapfuye, naho abandi miliyoni imwe kuri miliyoni enye n'igice batuye Centrafrica bavuye mu byabo. Abenshi muri bo bahungiye mu bindi bihugu by'abaturanyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyikiye imyanzuro y'inama ya gatandatu y'itsinda rikurikirira hafi ikibazo cya Centrafrica. Iyo nama yabaye tariki 11 y'ukwezi kwa 11 turimo gusoza. Iryo tsinda ryongeye gushimangira inkunga ikomeye y'akazi ko gushyira imbere inyungu z'igihugu cya Central Africa kakozwe na perezida w'inzibacyuho Catherine Samba Panza na guverinoma ye. Amerika kandi ikomeye ku ihame ryayo ryo guca umuco wo kudahana muri Central Africa, guha ubutabera abahohotewe ndetse no kugeza mu butabera abahohoteye amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Imyanzuro iryo tsinda isobanura uburyo burambuye bwumvikanweho bw'ukuntu Central Africa igomba gutangira inzira y'amahoro, y'ubworoherane na demokrasi. Ibyo bizagerwaho biturutse ku bufatanye bwa guverinoma ya Central Africa n'urugaga mpuzamahanga mu gutegura ibiganiro bihuriweho biteganijwe mu mezi make ari imbere. Ni ngombwa ko abategetsi ba Central Africa bakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo biganiro bizahuze abantu barimo n'abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibya guverinoma. Guverinoma ya Central Africa kandi igomba gukomeza kwegera imitwe y'abarwanyi, ikaba yatangiye n'ibiganiro mu nzego z'ibanze tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 gutaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isabye ikomeje guverinoma ya Central Africa gutera intambwe zose zikenewe, ikihutisha gutegura amatora rusange yakorwa mu bwisanzure ku mugaragaro. Amatora yakwizerwa kandi yaba ahuriwemo n'abanyapolitiki baturuka mu mashyaka atandukanye. Abayobozi ba Central Africa n'abaturage bayo bakomeje guhura n'ibigeragezo, ariko bagaragaje ishyaka n'ubushake bwo kwigeza ku byiza mu bihe biri imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kuba umufatanyabikorwa mu gufasha Central Africa kugera kuri iyo ntego.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Mukali ananipenda, analiwaza na hodari, mina mpenda. Benzi yetu tamu kwa tamu, tunakula kila leo. Tumekutana tamu kwa tamu, tunasila kila leo. Tumeshibana damu kwa damu, ananyota kila leo. Kila kiniona matabasa, ananita nimpeleo. Hato ilamba sumukali ananipenda, minaliwaza na hodari ananipenda. Wakitaka kula na mimi wakatai, wakatai, ae, mjibu baby wakena mimi. Wakitaka kula na mimi wakatai, wakatai, ae, mjibu baby wakena mimi. Wambie penzi letu, moto moto, moto moto. Wambie penzi letu, moto moto, moto moto. Wambie penzi letu, moto moto, moto moto. Ongeza njonjo, ongeza njonjo. Hapa mapenzi bwerere, unyamaze shekelele. Ongeza njonjo, ongeza njonjo. Hapa mapenzi bwerere, unyamaze shekelele. Amenishika miaka mia, kila kitu nagaramia. Watoto wachana miaka mia, nimeshikwa nimeshekelea. Sinto ilamba sumu kali, ananipenda. Analiwaza na hodari, mina mpenda. Mpenzi yetu tamu kwa tamu, tunakula kila leo. Tumekutana tamu kwa tamu, tunasila kila leo. Tumeshibana damu kwa damu, ananyota kila leo. Kila kiniona matabasa, ananita nimpeleo.
Ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje iyi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankuru. Nimucikwa rero n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Turabagezaho ikiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza na hasa muri n'igice ku mugoroba.
This program has come to you from the Voice of America.